d'une culture, amakuru mu kirundi.
Ndabaramukije mwese mubandanye gutega amatwi iganiro vya radio indundi culture hakaze mu makuru twabateguriye tuyahereye kuri zingingo nkuru nkuru. Imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, ishuri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu irikiragenda neza ku ishure rya Lise Murore, mu gihe kuri uyu w'Imana itangura kwakira abanyeshuri baja mu ndaro mu ntara ya Burungaho. Imiryango y'abatwa ivuga ko abana babo bafise ikibazo cyo gushika ku mashure kubera itike ryo kwiyunguruza. Na muri kino gihe abana bo mu barabara ngo barasubiye kwibonekeza ku bwinshi mu mabarabara yo mu gisagara cha Kayanza, aho bamwe muri bo bagaragara basegerereza abandi birukanga inyuma y'imiduga bashaka kuyurira. Abanyagihugu bo muri zone Mukike komine Rwibaga mu ntara ya Bujumbura bavuga ko batiwe impungenge n'iyononekara ry'ibarabara ry'ivu rishika ahahora hari biro vya komine Mukike igice ca Kavovo Ruzibazi, bagasaba ko ico gice cokogwa. Ano makuru mukomeye ashikirizwa na Jotamira Tuzi fanije mu ngabwe ivyuma na Mathieu Habona Yesu.
Radio Indundi Culture.
Bunaho inkuru imwe imwe ukwayo. Imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu irikiragenda neza ku ishure ry'indaro rya Lise Murore, mu gihe kuri uyu w'Imana ritangura kwakira abanyeshuri baja mu ndaro. Ubuyobozi bw'ishure ariko bumenyesha ko bugikenye amazi n'ibirasi, bugasaba leta canke abafise uburyo kubashigikira. Ubwo buyobozi ariko bushima ko abigisha bakwiye bukizera ko umwimbu uzogenda neza. Mu ntara ya Buhumuza twakura Pantaleo Ntakarutimana.
Nkuko byemezwa n'umuyobozi wa Lise Murore Zireru Kerebuka, ishure ry'indaro riri muri komine Gisagara intara ya Buhumuza, imyiteguro igenda neza kuri iryo shure. Uwo muyobozi avuga ko mu mpande zose imyiteguro iri kiragenda neza.
Kijyanye n'uburaro ababijejwe ngo barabikora ko bategura abana bazoshikira, baraba ko ibitanda bimeze neza, ibikomeye babitunganya, ibidakomeye nabyo baraba kungende babikora neza, bashyiramo utundi dusumari kugira ngo ibijegajega ntibizabe bituma haba amasanganya. Bijanye no gusuma nazo nyene muri iyi minsi ya mbere turabona ko tuzokwakira abana nta ngorane, mu kurindira yuko leta iduhereza burya buryo duhora dukoresha bw'amasibuzide, no mu kurindira yuko abana bashobora gutanga minerivare.
Naho biruko aremeza ko iryo shure rikibuza ibintu bimwe bimwe nk'ibirasi, amazi ahakenye, mbere akanagira amakenga ku ndwara zifatira ku isuku rike zishobora kubatera.
Amazi arakunda gucikagurika nko mu muci nta mazi dufise. Uyu mwanya turakeneye ibirasi. Hariho kimwe cyubatswe na Obuha kitarahera neza, tukaba dukeneye ikindi kirasi kimwe cyotuma abana hari duro twari twaritije uburaro bw'abana twitije. Ubwo buraro rero abana baraheza bakabwigiramo. Umugabo mu byifuzo dufise nuko tworonka ikindi kirasi kugira ngo abana bari mu bwo buraro babupfemo.
Ni mu gihe shure dusanganywe abigisha basa n'abakwiye, naho nyene harimwo abakora amasaha menshi. Desire Rukerebuka akamenyesha ariko ko hamwe hogira abagira neza basahiriza iryo shure ariho byogenda neza gusumba, kuko ingorane iryo shure rifise zihungabanya ibikorwa by'ubumenyi by'abanyeshure. Pantaleo Ntakarutimana, komine Gisagara, intara ya Buhumuza, Radio Indundi Culture.
Mu ntara ya Burunga naho imwe mu miryango y'abatwa ivuga ko naho abana babo bemerewe kwiga ku buntu mu mashure y'indaro, batagira amafaranga y'itike yo kubashikana ku mashuri bashinzwe ko bananegura, kandi ko hari n'abayitirira ubwoko bwabo bakabatwara ifashanyo baba bagenewe. Hari naho abayobozi ngo b'amashuri birukana abana babatwa bavuga ko batarariha amahera asabwa ku mashuri mu gihe leta ariyo ibarihira. Mu manuko b'igihugu twakura Serge Sindayigaye.
Mu gihe buca amashuri yatangura, bamwe mu miryango y'abatwa bo mu ntara ya Burunga bavuga ko abana babo batoye ikibazo cya leta bakemererwa kwiga ku mashuri y'indaro inyuma y'ishuri shingiro, ngo ntibafise amafaranga y'itike azabashikana ku mashuri azigako. Bemeza ko amikoro make ku miryango yo mu bwoko bw'abatwa ari imvo nyamukuru, n'abemerewe kwiga ku buntu bahitamo kuyaheba bakaja guca amafaranga mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Iyindi nama ishikirizwa n'iyo miryango ngo hari abo mu bundi bwoko biyitirira ubwoko bw'abatwa bagaca baja kwiga ku mfashanyo iba yagenewe abana babo, ngo hacibonekeza kandi abayobozi b'amashuri birukana abana babo kubera amafaranga y'ishure kandi bizwi ko barihigwa na leta ayo mafaranga abanyagihugu umbwoko bw'abatwa saba kandi ko amafaranga y'itike bagenewe yoshikirizwa ababyeyi babo hakiri kare Manase Bigirimana yahora arongoye ishirahamwe mpuzabatwa mu ntara ya Makamba avuga ko ibikoresho hamwe n'amafaranga abo bana bamba babironswa na leta ariko ngo babihabwa bamaze kugera ku mashure biga ko kubera bamwe mu babyeyi babo iyo bayabonye basha bayabaka kugira ngo bayakoreshe ibindi ariko avuga ko aho gafashanyo kagabanutse cyane kubera abana baje kwiga asigaye ari benshi cyane Manase Bigirimana aremeza na wene ko hari abo mu yandi moko batwara ibibanza abana babatwa agasaba gutuza iyo ngeso kugira ngo abana bagenewe imfashanyo aribo bayige ko twamyeje ko naho bisanzwe bizwi ko leta ariyo irihira amafaranga y'ishure hamwe n'ibindi bikoresho abana mu miryango y'abatwa bavuga ko kugeza ubu batararonswa igikoresho na kimwe murunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
mu buraruko bw'igihugu naho muri kino gihe abana bo mu ibarabara ngo barasubiye kwibonekeza ku bwinshi mu mabarabara yo mu gisagara ca Kayanza aho bamwe muri bo barangwa no gusegerereza abandi bakirirwa bariruka burira ku miduga irengana mu Runani Fenadebe ruhurikiyemwo amashirahamwe haranira gateka k'abana bavuga ko ikibanza c'umwana kitari mu ibarabara ahubwo kiri mu muryango bakabona ko abajeje intwaro bakwiye kwegeranya abo bana bagahabwa inyigisho zibereka ingaruka mbi zose zishobora gushikira umwana wo mu ibarabara hanyuma bagasubizwa mu miryango yabo aho mu ntara ya Butanyerera twakuraja na Himana
abo bana bayerera mu mabarabara yo mu gisagara cha Kayanza banyuragiranwa umwanya ari wo wose ku mutaga no mu ijoro harabagenda barasegerereza uwo wese bahuye mu gihe abandi baba ariko barurira kuri vya biduga binini binini vya makamyo birengana mu Runani Fenadebe ruhurikiyemo amashira hama haranira gato y'abana muri commune Kayanza Matongo na Muhanga bamenyesha kwico kibazo bakize kandi kibaraje ishinga Sivya Misaga rongo urwo Runani avuga ko kugira ngo umwana aje mu ibarabara haba habaye ugusamara kwa vyica kwikibano baba bataye inshingano zabo avuga ati ikibanza cy'umwana si mu ibarabara ahubwo ni mu muryango canke ku ishure ati abo baje mu ibarabara baba babuze ubaba hafi ngo abakurikirane yongere abahe n'impanuro abo bana rero ngo iyo bagiye mu ibarabara bigira ingaruka mbi nyinshi na cyane cyane kuri bo nyene ngaha Sivya Misaga gatanga uturero tumwe tumwe nko guta indero gukora amabi atandukanye nko kwiba gufatana ku nguvu canke naho bagahura n'impanuka zishobora kubaviramo urupfu inyishu kuri ico kibazo Sivya Misaga akabona ko leta yari ikwiye gukorana nabo bose begwa n'indero y'abana mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo gukura abo bana mu ibarabara muri ico gihe ngo boshirwa mu bigo boronkeramo inyigisho zibereka ingaruka mbi zose zishobora gushikira abana bo mu ibarabara bakerekwa n'akarusho ko kumwana aba mu muryango hanyuma bagasubizwa mu miryango yabo ariko badasinzikarijwe agateka mu ntwaro muri commune Kayanza Code Frani we nizigi yarongo iyo commune aremeza kwisho kibazo cy'abana biyereza mu ibarabara bakizi akamenyesha ko kwabaye ukugaruka kuko kera bari barasubijwe mu miryango akagira ko yemeza ko bagiye gusubira kubegeranya hanyuma basubizwe baje bava muri commune Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
kugihe cy'isaha 12:27 amakuru twabateguriye yarabandanya bamwe mu bituri bitaro vyo mu Ruziba muri commune Mugera intara ya Bujumbura barasaba ko ibikoresho bimwe bimwe bikenye vyoboneka kuri ivyo bitaro abo banyagihugu basigura ko ibikoresho bihari bidashobora gupima indwara zose kuko haraho barungikwa mu yandi mavuriro ubuyobozi bw'ivyo bitaro bumenyesha ariko ko ugushika ubu hari ibikoresho vyo gupima vyibanze nkuko bivugwa na muganga François Hakizimana arongo ivyo bitaro havuga ko ariko ko ico kibazo kiri mu minwe y'abamukurira iyi nkuru tubibaza Olivier Kwizera
Uyu ni umwe mu bituri bitaro vyo mu Ruziba yerekana ko hari icyahindutse kuri ivyo bitaro ahatanga akarorero k'ibipimo bihakorerwa kuko mu gihe giheze barungikwa handi
Bago bimi na malaria na isekisio. Kwa ajena mampuri za hukani. Mampuri za hukani. Mampuri za hukani. Mampuri za hukani. Mampuri za hukani.
Oyari kuyemeza ko hakiraga haze kuko hari bikoresho bikibuze mbere avuga ko igihe yashika yibungenze byabaye ngombwa ko yivuriza handi.
Kwaje nagiye kwitwijisha komba kwibaruka ngiye uko bidakunda baravye n'ibikoresho batwise cyo
muzo bashikiriza nk'inkurikizi nuko bisanga ubuzima bwabo bwasinzikaye.
Cyangwa ingaruka mbi kubera navuye ngaho onye ari kwa mbere niriweho guhera mu gatondo nibaza ngo barantunganiriza ageze kuraba asanga nibikunda angire transfer rero andumika amasaha yareze.
Mu gihe babona ko ababijeje bofasha kugira ibikoresho bikwiye biboneke uburongo ivyo bitarasigura ko ibikoresho by'ibanze bihari. Muganga François Hakizimana amenyesha ko ivyo badashoboye baheza bakarungi ku mugwayi ahandi.
Ibikoresho ivyo dukenera by'ibanze nk'ibitaro byo mu banyigunkuko nyene no kuri birahari naho bidakwiye ku rugero kuko ko kwisima gose kuko ni vuriro nivuga ko rikurira vuka ariko rirakura aho hefo bari baratwubakira inyubako nshansha ibikoresho naho byo bidakwiye mugabe ivyibanze byo tuma dutabara umugwayi ukenewe vuba turabifise kuko nivyo tutuba tunafise tuba tuzi ati uyu mugwayi akeneye igikoresho kanaka cyangwa uburyo kanaka aca buronkana duca tumurunka cyangwa tukamusimba nayo.
Ibitaro byo mu Ruziba biri muri komine Mugeri ntare ya Bujumbura bihamagarira ababyitura kurindira bihanganye kuko ikibazo cy'ibikoresho bibuze kiri mu minwe y'ubushike anganje bujeje amagara y'abantu no kugwanya sida mu bikoresho bikenewe mu bitaro nk'ivyo harimo ivyo gupima ingwara hamwe n'ibikoreshwa mu gukora abantu.
Tukivuga ibijanye n'amagara y'abantu umuryango utabara imbabare Croix Rouge wo wishimira intambwe herutse gutera mu kuronka za Ruseha baniha zigezweho mu gutwara indembe kuvugwa haba hano mu Burundi canke mu bihugu bibanyi nubwo uvuga ko ugira urugendo rurerure mu kujana nk'abarwayi mu gihugu cy'u Rwanda kubera imbibezo hasi hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugaye gutyo imodoka ikarinda guca mu gihugu cha Tanzania. Ivyo uwo muryango ukaba wabishikirije kuri uwa gatandatu Ingozi mu ntara ya Butanyerera hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi bwa mbere. Etienne Ndikuriyo hajejwe kumenyesha makuru muri uwo muryango yavuze ko uyo muryango wanaronkejwe urupapuro mpuzamakungu rwemeza ubuhinga bugezwe ko mu Burundi mu bijanye n'ubutabazi bwa mbere. Tumukurikire.
Umuryango utabara imbabare Croix Rouge waronse igipapuro mpuzamakungu cemeza yuko umuryango utabara imbabare Croix Rouge ufise ubuhinga buhagije mu bijanye n'inyigisho mu bijanye n'ubutabazi bwa mbere n'ibijanye na bimwe bita mu gifaransa reanimation. N'urupapuro rero rudasanzwe mpuzamakungu nagira ndababwire yuko muri Afrika tubaye umuryango utabara imbabare igira kabiri urose urwo rupapuro. Hariho rero za modoka ruse habaniha turafise imodoka cumi zifise ibintu bya nkenerwa byose dushobora gukoresha kugira ngo tutabara abantu haba kubakura canke kubajana kwa muganga haba ngaha mu gihugu cacu canke kubajana no mu bihugu bibanye byo bafise uburyo bwo kuvura buhagije. Rero nico nico kubamenyesha abantu bazoba bifuza kuzikoresha bazoshikira ababijejwe babamenyeshe amahera batanga kugira ngo bashobore kuzikoresha ciye ku nomero itariha 199 murashobora kuronka insiguro zose.
Abanyagihugu bo muri zone Mukike komine Gwibaga mu ntara ya Bujumbura bavuga ko batuye impungenge niyo none karagi barabara ryivurishika ahahoze hari biro vya komine Mukike mu ntunganyo y'intwaro iheze igice cha Kavovo Ruzibazi. Ico gice ciyo nyubako rusangi cari catanguye gusanurwa hari kubikorwa bimaze imisi vyarahagaze. Abanyamukike batinya ko mu gihe c'agatasi kimirije batazoronka iyo bacisha umwimbu rwego rujeje intwaraho ariko rwemerera abarikoresha kuguma rubavugira kugira ngo ibikorwa bisubire gutangura. Ninkuru tubaza Norris Nduwimana.
Nikirere cyo bagiharugwa ku birometero bitanu kuva hahoze ari ku mugwa mukuru wa komine Mukike mu itunganywa y'intwaro rya hahora niho hagarukiye umugambi ho gushira kariyeri muri iryo barabara wahereye aho rikomoka ku ibarabara ry'igihugu rigirindwi. Ico gice kiriko kirononekara nico kigana aheruka kubakwa ikigo kigurizwa mu imbuto z'ibiraya ahitwa Ruzibazi kimwe kirangwa muri zone Mukike kibonekamwe ibinogo hamwe ahanda amabuye yimurutse mu gihe cy'imvura ari nayo atuma haba amasanganya nk'uko bivugwa n'abakoresha iryo barabara ariko kandi haboneka n'ibirondo by'ikariyeri hari nabyo byari gukoreshwa muri uwo mugambi wahagaze abanyagihugu batimvura igatasura bikiruko ingorane zishobora kwiyongera
mvurira musiguye cyajyononekara gusumba imvovu nk'ubu imanuka imanukira hiwacu aho usanga nisisigaye ku butaka n'utwo bararimye mu isoko ugasanga turatwaha
rira turuhije gusa ngaha kuva ngaha gushika ku isoko utanga ibihumbi bitatu hari batanga ngaha ngo amajana atanu waragenda utumbuye mu mutara afise umutima mwita akakujyana nk'iku majana atatu akagushikanaho ku isoko ufise umuti bwo kuva ku isoko kugenda gushika ku madepari hajya hirya hariya utanga ibihumbi bibiri ngaha iyi imvura izogwira izoba yononekaye nta modoka izoba igishika ngaha
abarimyi bahimukike kubera ihagarara y'ibyo bikorwa batinya aho bacisha umwimbu ariko gutera kamo abatanguje umugambi wo gusanura iryo barabara kugira ngo bandanye
twe duca duhomba kurusha
iri barabara rizoca risubira kwimburuka ibihaya bakirirwa barasuguma abimoto bakaja ko bagaseha bashira mu kavupu nabindi bagateba bakaruha kubera rya barabara
hari nk'abashobora kuba barima nk'amahagitari ashika atanu atandatu hamaze gupfamwo nk'ahagitari zirire ntimwumva ko na leta ibihombo bamurimye ntacaronka
tubajije ya Denanda yishimiye harongoye zone mukike hinge n'ugwego rujeje intwaro rubona ibyo barabara yishura kwa ubanyagihugu bagaragaje amakenga hageze ariko aranabizeza
turizeye yuko uwo mugambi utahagaze kubera umuntu azogerageza azarishyuza mugambi kurindira yuko nyine cyubahira umukuru w'igihugu aheraheza umugambi w'ukora nino barabara twebwe abatware n'abagize n'izogerageza ukora ibyo dushoboye amazi tuyakure mu ibarabara kuburyo bitazokunyuka
amezi ane yo bari kwararangira ibikoresho byari bigenewe gusanura ico gice ca Kavovo Ruzibazi bishikanywaho ibikorwa biba birahagaze ni nyuma y'urugendo umukuru w'igihugu yahagize ari naho yaca atangaza uwo mugambi iki kibazo kiri mu byashikirijwe mu nama y'umutekano yabaye ku munsi wa mbere w'inundwi mu nzira yo gukinga ibyononekara abanyagihugu baciye baba barabwirizwa kuzibira ibinogo birirangwamo aho bishoboka mu gihe c'ibikorwa rusangi
Nabarundi baca baratogwa mu nzego z'amashirahamwe mpuzamakungu barakwiye kubanza gufasha cyane mu gutorera inyishu ziba zihanze igihugu kugira ngo bemerwe vya nyavyo mu makungu bivugwa na Cyprien Mbonimpa yigeze guserukira Burundi mu makungu akaba nakurikiranira hagufi ivy'imigenderanire havuga ko kubona Burundi buri mu burongozi bw'amashirahamwe nka y'ubumwe bwa Afrika n'igihugu vya Afrika yo hagati mu vy'ubutunzi CEAC karakaryo keza ko kwerekana akaroro keza k'abarundi muri ivyo bihugu aha Cyprien Mbonimpa ahamagarira abaje baratogwa kurongora be nayo mashirahamwe muza makungu gufasha kugira ngo abarundi bandi nabo babandanye kwizegwa tumukurikire hari kuri mikro ya mugenzi wacu Odiro Nkejimana
mukuru w'igihugu ramuteye iteka akajya mu marongo yishyira hamwe arafite icyo aterera ari kumwe n'abandi mva si wenyine abigira mu ngara afite ijwi aterera kugira ngo inyishu ziboneka ari izo nyishu zitaziboneka kuko nyine bigora mugabo nawe agira icyo yaterereye kugira ngo inyishu ziboneke ibibazo bya Afurika si umuntu umwe yobitorera inyishu n'abanyafurika bose bagiye hamwe bashaka gutorera inyishu ubwiye mu ishyira hamwe ukajya mu barirongoye nawe baba bazi ko ufite yumva ufite igihugu uvamwo kandi ronzi icyo ufasha uwo gifasha ubu ishyira hamwe arongo yashaka kuvuga ati hamwe abarundi mu kwifata gutya ndabona ko byogenda neza agahanura icyo ni ikintu gihambaye cyane
abarundi mu kwifata gute kugira baronka akarusho gasimbirije muri imyaka
bwa nibabanze bwa mbere ho bari nkarize neza ibintu byabo harya umuntu ubanza gukomera iwawe mbere yo kuza gukomera hanze
ariko uko gukomera muvuga abari nk'ibijyanye
hari gukomera mu nzego hari gukomera mu butunzi cyane cyane murabona turafite ibibazo by'ubutunzi bitari bike ariko cyane cyane hajya umuntu akomera hanze iyo mu gihugu wifashe neza biragufasha no gushikana ijwi hejuru kuko nawe wifashe neza iwawe ikintu cyose womenya hari ibihugu byadusize cyane mu kurunika abantu babo mu yandi mashyirahamwe twafashe nk'ibihugu bya Senegal bya Ghana byo muri Afurika y'u Rwanda usanga abantu babo buzuye mu mashyirahamwe menshi cyane kandi bafite ibibanza bikomeye abo rero baca bazarafasha abandi bakabereka inzira n'abaho buca kumbure ntazobura abandi barundi afasha abereka inzira nabo ugasanga abandi barundi barabaye benshi bagiye mu mashyirahamwe icyo ni ikintu gifasha cyane
ku gihe cy'isaha 12:37 nino ngaha turangirije aya makuru y'igenekerezo rya 13 kwezi kw'icyenda umwaka wa 2025 ndabashimire mwebwe mwese mwarimu yateze abiri shimire na Mathieu abona Yezu yafashe mu hinga bw'ivyuma aya makuru marekomeye ashikirizwa na Jotamira tuzi mubandanye mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.